ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe duteramanye mu kiganiro ya gacu uyu munsi muri kumwe na Emmanuel Ntirampe bandiko ndakibashikiriza. Duhere ku gakuru ko mu Rusenda mwomenya ko ubu groupement y'abarara noro muri territoire ya Fizi ari nayo irimo ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda kuva muri 2015 iramutso. Umurongozi mushasha w'ifata kibanza azwi ku izina rya Macimano Juma Wilonjo. Ubuzima bwiwe tubugirwa ku muriri na Isaya Londa Jonathan tukabishikirizwa na Alexandre Bizimana.
Macimano Juma Wilonjo yavukiye inundu kwa kabiri mu Nyonyo mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 85 yize amashuri yiwe y'intango mu Rulinda ku Wilonja yabandanije amashuri yiwe yisumbuye mu ikambi ya Nyarugusu. Muri 2018 yahise ava muri Tanzania acaja kwiyandikisha muri kaminuza yo mu Rubumbashi. Muri uwo mwaka nyene anaharonkera impamyabushobozi y'urwego rwa lisanse mu gisata cy'imibano mu bijyanye n'ibya politike n'intwaro mu 2013. Guhera mu 2017 kugera ubu Wilonjo akora mu gisata cya leta kijejwe impunzi CNR cya Fizi nk'ugihagarariye. Ise wiwe afise imyaka 60 ari nawe umushingamateka ku ntara Juma Sibatwa Lubunga yatowe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ejo hahise niho haba ibirori byo kubisikanya ku burongozi bwa groupe ma ya barara ya ruguru. Mu ijambo yashikirije ikiganiro cacu avuga ko azokorana neza n'amashirahamwe kimuntu afashe impunzi kugira ngo zibeho neza ndetse yatibagiye n'abanyagihugu arongoye. Groupe ma ya barara ya ruguru igizwe n'abantu bari hafi 40,000 harimo 30,000 by'impunzi z'abarundi.
Igipolisi c'igihugu ca Congo cataye muri yompi umugabo w'imyaka 50 ku bunyonyi bwo kubesha. Byinshi na wendo jo tukabisomegwa na Alexandre Bizimana.
Uwo mugabo akaba yitwa Badesire Guillaume akaba na ibukavu yahagaritswe n'inzego z'umutekano zo mu Kamanyora kuri uyu wa mbere inyuma yaho yari yamaze kunyura mu mashuri arenga 85 aho yagenda arihisha abakuru b'ayo mashuri amadolari 30 akabemerera ko ayo mashuri azorihwa na leta hakazo kuyongera ko n'utundi tuganuke. Ibyo bintu bikaba ari ubeshi nk'uko umushinga ntahe Matendo Kanoko chef de poste d'encadrement administratif yaho mu Kamanyora abimenyesha ari nawe yamuhagaritse. Naronse iyo nkuru yuko uwo muntu yagenda yaka amadolari 10 ku ifishi hamwe n'amadolari 30,400 ngo kugira ngo ishuri rizorihwe na leta abanyeshuri nabo bazoronswe ibikoresho by'amashuri. Byabaye ngombwa ko mbaza bankuriye baca bantegeka kumuhagarika. Ubu akaba abarizwa mu gasho ka polisi. Inyuma yaho nkoreye amatohoza nasanze uwo mugabo yaramaze kunyura ku mashuri 30 kubw'uwo muyobozi. Uwo muntu akaba yahagaritswe mu Kamanyora mu kurindira izindi ngingo zivuye hejuru.
Icererwa ry'itangwa ry'ibifungurwa mu by'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019 ryasubiye kwibonekeza mu makambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda na site ya Murongwe. Impunzi zirafise amakenga kandi zirindiranye gishika ko uwo munsi woshika. Bari kuri mikoro ya mugenzi wacu Aimable Kavunja Paul.
Kuno minsi bagenda baturengereza ko turabona ko hari ingorane hazasohora kuba nk'ikintu tsindwi umuntu asonze ari akwiriye kuza babubahiriza rero ikiringo kugira ngo basi hafume habonwe n'akantu kamitende kugira ngo hafume umuntu asonze iminsi mike mugabo bareke kuturengereza ko.
Ariko abafasha impunzi baremeza ko impunzi zizoronka ibifungurwa vy'ukwezi kwa gatatu ku mwaka 2019 mu ntango zindwi iza. Mu kurangiza inkuru iciwe ku masonga, imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ukaze yaraguye mu gisagara cha Rusenda kuri uyu wa mungu itariki 17 kwezi kwa gatatu ku mwaka 2019 kuva isaha 8 gushika isaha 12 ikaba yasize yononye ibintu bitari bike. Inzu zirenga 27 zarononekaye n'amahegitari 10 yaruzuye amazi. Abanyagihugu bakaba basaba ubufasha. Kuri inkuru y'imvura turangirije ko ikiganiro cacu nayo Emmanuel Ntirampeba akibashikirije aho twatanguriye mugire abanyu.